cyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Jupi zacu mwiriwe neza mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Uyu munsi abarundi bibutsenya kwigendera President Pierre Nkurunziza imboneza yamaho yo gukunda igihugu.
Imboneza ni cyubahiro Pierre Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose.
Umukuru igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yayoboye imihango yo kwibuka uwo yasimbuye imihango yabereye igitega umurwa mukuru wa politiki. Umuryango Lantos Foundation urasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano abategetsi bamwe na bamwe bo mu Rwanda kubera ikibazo cya Paul Rusesabagina. Ahandi ku isi amakuru ni igitero cy'abajihadist mu majyaruguru ya Cote d'Ivoire. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kanyirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, muri Cote d'Ivoire umusirikare umwe yishwe mu gitero cy'abajihadist cyabaye mu ijoro ry'ejo kuwa mbere nyine ni ijoro rya cyayi uyu munsi mu majyaruguru y'igihugu. Fidel Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru.
Uwo musirikare yishwe ku muhingamo ku munsi wa mbere igihe abantu bitwaje ibigwanisho bakora igitero mu gisagara cya Tubo kiri mu buraruko bw'igihugu hafi y'urubibe na Burkina Faso nk'uko byatangajwe no munsi wa kabiri n'igisirikare cy'igihugu. Inteko za Cote d'Ivoire zari zarungitswe muri icyo gisagara zaciye zihutira gutuza abakoze icyo gitero ku munsi wa mbere. Abasivile bahasize ubuzima nk'uko bitangazwa n'umukuru w'igisirikare Rasina Dumbia. Ndawitiriye buno nyine icyo gitero yamara ibitero byabaye imbere yaho muri icyo gice vyagirijwe abagwanyi b'abayisilamu imigwi yitwaje ibigwanisho ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu irakorera mu bihugu bibanye vya Cote d'Ivoire, Mali na Burkina Faso. Iyo migwi ikora ibitero muri ico gihugu iturutse mu buraruko. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yaratangaje mu kwezi guheze ko igihugu ciwe kizokoresha kimwe kw'ijana c'ubutunzi bwaco ku mwaka mu kugura ibikoresho by'ugutuza abagira iterabwoba kugira ntibinjire ku butaka bw'igihugu ciwe.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo kwima visa abantu bose ikeka ko babangamiye inzira y'amahoro mu ntambara y'igice cya Cameroon kivuga icyongereza. Ibindi tubibaze Eugene Mukankusi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereye igitutu kugira ngo hashakwe igisubizo kinyiza amahoro ku bushyamirane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bavuga ururimi rw'icyongereza. Amerika yashyizeho inzitizi ku bantu bikekwa ko basubiza inyuma ingufu zigamije gukemura impagarara muri Cameroon. Intara ebyiri zivugwamo icyongereza z'uburengerazuba bwa Cameroon zugarijwe n'imirwano kuva mu 2017 ubwo abarwanya ubutegetsi bageragezaga kwitandukanya na guverinoma yiganjemo abavuga ururimi rw'Igifaransa. Abantu barenga 3,500 barapfuye kandi abandi 700,000 bakuye mu byabo n'urugomo. Atangaza ibihano bishingiye kuri visa, sekretari wa leta wa Amerika Anthony Blinken yavuze ko Amerika ifite impungenge nyinshi zituruka ku kuba hakomeje kuboneka umutekano muke kandi yahamagariye impande zombi kwikirana kugira ngo zigere ku mahoro. Yavuze abantu barebwa n'izo nzitizi za visa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega impande zombi gukora amarorerwa. Mu gihe guverinoma ihakana ibyo iregwa, hari aho yagiye ita muri yombi abasoda kandi ikabashinja uruhare mu kwica no kwicuruza. Mu mwaka wa 2019 ubuyobozi bwa Trump bwahagaritse akarusho k'ubuhahirane na Cameroon bavuga ku bwicanyi budakurikije amategeko, iyicarubozo n'irindi hohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku ruhande rw'ingabo zishinzwe umutekano za Cameroon.
Eugene Mukankusi urakoze. Tugarure noneho na none Fidel Niyongabo, noneho tujye muri Bielorusia. President Alexander Lukashenko yasinye itegeko rishya riteganya gufunga kugera ku myaka 3 abakora imyigaragambyo.
Iryo tegeko ryatewe ku mukono no munsi wa kabiri ni yindi ngingo igenewe gukandamiza abagira imyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya President Lukashenko. Iryo tegeko ritegekanye umunyororo ugera ku myaka 3 kuba aribo bose bagize uruhara mu myerekano idahawe uruhusha na leta. Imbere yaho kuja mu myerekano itarekuriwe byahamishwa amahadabo no gufungwa hagati y'imisitari munsi y'indwi zibiri. Perezida Lukashenko yarahanganye n'imyerekano mu kiringo cy'amezi atari make bivuye ku ngingo yiwe yo gusubira kwitoza mu kindi kiringo cy'imyaka 6 mu matora yabaye mu kwezi k'8 mu mwaka urangiye. Abantu benshi bavuga ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma. Mungingo zikomeye zafatiwe abari mu myerekano abantu barenga 35,000 barahagaritswe mu gihe abandi 2,000 bakubiswe n'igipolisi. Itegeko rishasha Perezida Lukashenko yateye ku mukono rikurikiye irindi tegeko yemeje mu kwezi guheze riziririza itangazamakuru gutanga amakuru ku myerekano itarekuriwe mu gihe iri kiraba. Rirekuriye kandi ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru kugaya ibinyamakuru bitabanje gusaba ingingo ya sentare.
Bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Eugene Mukankusi batugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi, murakoze. Nshuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya gato amakuru y'ibiyaga bigari nyuma y'akazi iki. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu yabaye umunsi uhimbazwa kandi ukabikiruhuko buri mwaka. Ni itariki yo kwibukanya kwigendera President Pierre Nkurunziza, itegeko rimaze kugira imboneza y'amaho yo gukunda igihugu. Uyu murage yuko hari abarundi batawemera. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kumugwa mukuru wa politiki gitega aho nyakwigendera President Nkurunziza yafubwiye niho habereye ibirori nyamukuru. Abarundi bo mu byicaro byose uhereye kuri President Ndayishimiye, abubahwa aho muri leta, abanyapolitike, abamashyirahamwe yigenga, abakuru b'amadini, abanyagihugu basanzwe, eka mbere n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bari baroyeyo. Abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa Nkurunziza n'ishyaka n'ubwirangira bemeza yuko yunze Abarundi. Sabari gitega bonyene bamwibukanye umunezero. N'abandi batari bake nka Yolande Nshimirimana w'imyaka 60 abakumbwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bushye burengero niko kuko
ku Barundi bose eko yaragitse camara ari naho yatuvanye naho yadusikanye ku ruhande rw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi kuja mu ntwaro ku bantu bato bato nabo nk'abatwebwe yaradufashije kose cyane kuvyara ku buntu ukavyara umwana tugeza ku myaka 5 tukavutsa ku buntu
ahubwo kumushimagiza kwa Yolande kugera naho kugaya ku mukenyezi wo mu ikambi yanduta muri Tanzania yaganira n'ijwi rya Amerika gushika
kitai kumi na nane kuhusu kaka tatu wuri mwaka nuko dusengera twese abavyeyi nuko ku ntwara yiwe bawuza abacu benshi mu miryango abavukanyi abavyeyi ivyacu birashwiragira turangazwa gushika rino saha tukiri mu buhungi ni ukudukora mu nkovu twe iyo tariki tuzokwama tuyibuka twibuka abacu atari uko twibuka uwasize araduhekuye ibibondo n'abavyeyi n'abavukanyi.
Umukenyezi ahuza na Kagnat Sakian umushakashatsi wo muri DHB ikorera ku mabi yo mu Burundi.
Humains, l'héritage du feu président Nkurunziza, c'est un héritage très sombre qui a laissé des milliers de Burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui.
Baburi w'irengero barafungwa tambo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane. Aha ntituvuze ibindi bihumbi by'abarundi bahunze, tunibuka societe civile yigenga n'itangazamakuru byasambuwe mu 2015 aho guhimbaza umunsi wahari imboneza yo gukunda igihugu. Twari dukwiye kwibuka nyabuna bahuye nayo mabi no gushigikira imiryango y'abahitanywe nako kabi kabishe. Iyi tariki ya 8 yari ikwiye kubera leta na Perezida Evariste Ndayishimiye akaryo guhangana nako kahise kubwicanyi maze bagatuma ha ubutungane nyabwo bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazafasubiye kuba
et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire.
Nikote tsake anavuga umuhinga arahuza n'umunyamategeko Jean-Zé Bigirimana.
Twebwe tubona yuko ahubwo aragashinyaguro ntivyumvikane ingene umuntu igihera arongoye igihugu abantu bishwe ubutungane bukazingamikwa abandi bakangazwa agakora amaroregwa abarundi batari bake bagatabwa mu nzuzi n'ibindi byagiye birakogwa by'agahomerabunwa umuntu nk'uwo yo kwitwa yuko ari imbone zidasanzwe ntateka n'irimwe akwiye yaba kiriho yociriwe imanza
mugabo ja hakizimana mukuru wa Falcon F asanga bahuguza
yari umuntu akeneye ko igihugu cubapfa imitima y'abantu isanugwa bakabana mu mahoro by'ukuri ari umuntu akeneye kumwe butsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamwe yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu hamugira kabiri yari umuntu akunda gusenga yakicisha bugufi agatambira imana kandi atari kwiyorobeka
na Denise Bucumi Nkurunziza umufasoni wiwe babanye imyaka 26 kuje mu 6 yamaze mu kiroberi mu ishamba nubwo banyuzamwe bagahura yamushingira intahe
yambereye umugabo mwizi yo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukunde cyari yarabinsezeraniye nari mfite ibiro bikeya cyane cyo gihe akavuga ngo no kubita no abanca ndaguheza kwabanyamahoro yo rero uretse ko yari uwo twubakanye no kumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise
Prezida Gatsinzi ndashimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye wasizamo dabitse yahabwa rinoteka
Imboneza nyine cyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijyanye no gutunganya intwaro y'igihugu yewe nka samuragwa tubiye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero Nkurunziza
Tanzania umukunzi w'ibihe byose wa Nkurunziza na Sende DFDD nicyo gihugu cyarungitse intumwa akaba ari cyegera cya Perezida Suluhu Hassan mateka y'u Burundi kiretse ku ntwaro za cami Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi akaba n'umuhutu umwe wenyine rudende yatsinze irikwa ry'ubutegetsi eroje urika neza ijwi rya Amerika
Eloge wirika neza urakoze tukiri mu Burundi abantu barenga 50 bamaze gupfira mu bitero bitandukanye muri aya mezi abiri ashize inama nkuru ya Episcopi Gatolika irabyamaganira kure ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera ikigali mu Rwanda
Inama nkuru y'Abepiskopi Katolika mu Burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira abo bihebeye Imana batanga karoriro ku bitero byabaye mu bice bitandukanye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga 50 mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu barafise impungenge kandi kubijanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu Musenyeri Bonaventure Nahimana ni cegera cy'umukuru w'inama nkuru y'Episcopi Katolika niwe yasomye itangazo risoze ibikorwa by'inama rukokoma yabo yabaye mu miherero mu kiringo cy'iminsi ine
Abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri yimisi heze mu gisagara cha Bujumbura muri Muramvya muri komine Rusaka n'ahandi
abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano
barateye akamo abarongo y'intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu
aha leta ibicejeje ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye yemeje ko ubwo bwizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoretera bwo bakwisi
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikogwa bigayitse vy'iterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma. Two kwibutsa ko ivyo bisasu ntezwantoke zaterewe icarimwe mu bibanza bine bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura, ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikogwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari bikogwa vy'iterabwoba. Nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza Burundi bugeze ko mu bijyanye n'amahoro n'umutekano amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya Mwaro na Muramvya ababitegura ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye leta y'u Burundi isabye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda
Musenyeri Nahimana umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Rutana avuga kandi ko abo bihebeye Imana bateye umutima uhagaze ikaze n'ubukene bw'ibiribwa byankenegwa nk'isukari
abepiskopi atewa makenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye hatari hake mu gihugu abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya cimbo ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu abungiye bekleza katolika badaraje ushinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icyakwiye mu gihugu cyose
kwisukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu kugira ngo ibyo bidandazwa biboneke ku bwinshi umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Dina atwarishije ame parcel arafise icyo ahanura leta
soso mitabishowe yereka abandi bayinjize nti twafite ya monopole ni iki hafi basoreka abantu no bandi bashobora kugira bashoreka bakayi bakayinjiriza mga mugiho kibagize monopole kuwo muntu na bishobore rero abikore atari twoze uguru inzira abantu isukari abayidukura muri muri twayidukurira he ariko twe umubigire ku kibutike arundi isukari ni uburenganzira bw'umuntu agihuwa ari wese furu nico kidandaza isima kwera bazikenewe uragenda kwirunda rimwe n'umukasanga barayibuze ibindi bisima rero nta kundi wewe leta normal iba arbitre abantu bagahayanwa
Inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwereke neza ry'abanyagihugu kanatsinda nk'uko babyemeza basarukira ibice birenga 90% by'abarundi Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera witwa Lantos Foundation ufite icyicaro gikuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wandikiye Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga na Ministeri y'Imari zombi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru b'u Rwanda kubera ikibazo cya Paul Rusesabagina mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusemuriye uru rwandiko
Abo bategetsi basabirwa ibihano mpuzamahanga kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu mwitabwa muri yombi rya Rusesabagina ni bwana Johnson Businge Minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ndetse na Colonel Jean Ruhunga umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB inyandiko uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa mbere iravuga ko bwana Paul Rusesabagina intwari ya filimi Hotel Rwanda isanzwe itari y'umunwa mu kunenga perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuye i Texas azi ko agiye gutanga ibiganiro mu gihugu cy'u Burundi nyamara indege yihariye yamuvanye i Dubai muri Emirazi yunze z'Abarabu aho kumujyana i Burundi ahubwo yamugejeje i Kigali mu Rwanda aho yaje kumara iminsi itatu nta wuzaho ari mbere yo kugaragara muri kasho ya RIB Aha Madame Chelsea Hugh Christ umuvugizi w'umuryango Lantos Foundation arasobanura impamvu bandikiye izi departements zombi
This is in clear violation of the United Nations.
Ibyakozwe binyuranije n'amahame mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yo kurinda abantu bose gushimutwa. Mu gihe ikintu nk'icyo gikozwe rero ntibigomba kurangiza gutyo nta ngaruka ku bagikoze. Intego yacu mu kwandika ni ugusaba no gushishikariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo ikora ku bategetsi b'u Rwanda bagize uruhare muri iryo shimutwa.
Umuryango Lantos Foundation mu nyandiko yawo uvugamo ko hari igihe bigorana gukora ikirego kigaragaza uruhare rutaziguye rw'abategetsi mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu nyamara ko mu kibazo cy'ishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya bwana Businge na Ruhunga byo byigaragaza uwo muryango ukavuga ko Minisitiri Businge ubwe mu kiganiro yahaye televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera cyatambutse mu kwa kabiri k'uyu mwaka yiyemereye ko Leta y'u Rwanda yishyuye indege yajyanye Rusesabagina ikamugeza i Kigali atabizi Ibyo bikaba cyo kimwe na Colonel Ruhunga nk'umuyobozi mukuru wa RIB inyandiko ivuga ko uruhare rwe rutagarukira ku kuyobora icyo gikorwa gusa ahubwo ari no mu bantu babiri basuye Rusesabagina ahantu hatazwi yabanje gufungirwa mu minsi itatu ya mbere no kuvuga igihe kiri hagati y'ishimutwa rye no kwerekwa itangazamakuru Kigali yambaye amapingu umuyobozi w'umuryango Lantos Foundation Dr. Catherine Lantos Sweat akavuga ko hashize igihe kinini ibikorwa bibi bya leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame byirengagizwa Igisubizo gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro rero kikaba gikenewe cyane ibitari ibyo ngo byaba bisa nko gushishikariza Leta y'u Rwanda gukomeza gukora mabi mu zindi nzego Lantos Foundation yahaye kopi y'inyandiko harimo abategetsi b'Ubwongereza ndetse n'abo umuryango w'umwe bw'Uburayi kubirebana n'icyizere uyu muryango ufite ko ibyo wasabye byakubahirizwa. Madame Chelsea Hildquist ati:
The decision on whether
umwanzuro wo guhana cyangwa kudahana ubu uri mu biganza bya Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'iy'imari n'umutungo bya leta, cyo kimwe na leta y'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Twahaye kopi y'ikirego cyacu, twibwira ko twatanze ikirego gikomeye gishyigikiwe n'ibihamya birimo aho Businge yiyemerera ko leta ariyo yishyuye indege yakoreshejwe mu gushimuta, ndetse n'imvugo za Ruhunga yavugiye mu hame asobanura igikorwa RIB yakoze mu kujyana Rusesabagina mu Rwanda atabishaka. Tugatekereza rero ko mu ishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya Businge na Ruhunga byigaragaza rwose.
Uretse ikibazo cya Bwana Rusesabagina, umuryango Rantos Foundation uvuga ko mu nyandiko watanze hakubiyemo n'izindi ngero ziteye ubwoba z'ibyagiye biba ku bandi bagaragaje kunenga Perezida Kagame. Muri abo uyu muryango uravugamo Patrick Karegeya wiciwe muri Afurika y'Epfo, Boniface Twagirimana vice perezida wa FDU Inkingi waburiye muri gereza, umuhanzi Rurangiranwa Kizito Mihigo wapfiriye mu kasho n'abandi. Dr. Rantos Wet uyobora Rantos Foundation akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihutiye kugaragaza ubushake bwo gufatira ibihano abategetsi ba Belarus bagize uruhare mu kuyobya indege bagamije guta muri yombi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Nyamara bitangaje uburyo iki gihugu kidakora ibihagije mu kwamagana no gukurikirana abantu bagize uruhare mu gushimuta no gutwara binyuranyije n'amategeko uwo yita umugabo w'umunyamurava, umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanahawe umudari w'ikirenga w'icyo gihugu. Madame Rantos Wet ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihawe uyu mwanya wo gukosora ibyo byose bitagenze neza zifatira ibihano Minisitiri Businge na Koloneli Ruhunga. Tugomba kugira icyo dukora ubu nonaha. Kutabikora ni uguha Leta y'u Rwanda ubutumwa bw'uko yemerewe gukora icyo ishatse cyose ihonyora uburenganzira bwa Rusesabagina. Ubutumwa nk'ubwo rero bwaba buteye ubwoba n'agahinda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka ni kimwe mu bifasha abategarugori n'abari batari bake gutera imbere, ariko bibasaba kumenya n'uko imipaka ikora hagati y'ibihugu byombi. Mugenzi wacu Oriana Itangishaka yaganiriye na Madame Manirakiza Godlive, umuyobozi w'ishyirahamwe Afrabu rifasha abakenyezi gukora neza ubwo bucuruzi. Manirakiza aratangira asobanura ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore gukora.
Umuga uyu urudandaza ubagwitwa ruto ruto nuko nyene ari urudandaza rudasaba ibintu byinshi, ari urudandaza abarukora bakoresha uburyo buke bubaho, kuvuga amafaranga make y'umutahe bakoresha. Rero umaze kwitwa ruto ruto abarujamwo nyene umva bari abantu bafise amikoro make uburyo buke. Ufise uburyo bunini ntakora urudandaza ruto ruto njya rukambibe, ariko arakora urudandaza njya rukambibe kurumba bafise uburyo bwisununuye. Rero kugomba gukora umwuga nk'uwo n'umwuga udahanitse cyane udasaba ibintu byinshi, urasaba ko ufise umutahe muto kuko abari uri muri uwo mugwi bakora ruto ruto nyine. Hanyuma biragusaba ko uronka urupapuro rw'inzira. Urupapuro rw'inzira kugira ngo umaze kwitwa ujabuka urubibe, bigusaba ko uba ufite impapuro z'inzira zikiri mu mategeko kandi zifite ikiringo cyazo. Ikindi bigusaba biragusaba kumenya amategeko, amategeko yo kujabuka urubibe, amategeko yo gukora urudandaza, kuko urumva ni urudandaza ukora hagati y'ibihugu bibiri. Byumvikana yuko hari amategeko usanga mu gihugu ugiyemo, hari n'amategeko uba usize mu gihugu cyawe ukoreramo. Rero biragusaba kumenya ayo mategeko yose yo ku mpande zose. Bikagusaba kumenya kugira ngo ushobore kudandaza neza, biragusaba kumenya ingene isoko iyo ugiye gushorera mu isoko yaho uzodandariza aho usanzwe uba ingene iyo soko yifashe kugira ngo umenye uti ndaza kurangura ibi ndabishora gutya ndabona ko inyungu ishobora gukuramo ishobora kungana gutya biragusaba rero kumenya ibidandazwa birekuwe n'ibitarekuwe kugira ngo utagwa mu makosa uzane ibiguhombera uzane ibibujijwe kuko ibibujijwe ntibiheza ngo byinjire mu gihugu hanyuma kandi ibyo bibujijwe barashobora kubica amatagisi menshi ku buryo uca uhomba rero ikitira gusaba n'uguca ku mupaka ukurikiza amategeko ugaca ku mupaka ukariha amakori kugira ngo ivyo winjije umenye ko byinjiye ku mugaragaro hanyuma n'ivyo n'amakori n'amatagisi umenya ko nawe uri kuraterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu nubwo ari urudandaza ruto ruto nawe urafise uruhara uwo muntu arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu cyacu
murakoze cyane rwose ndumva ko hakenerwa byinshi naho rwitwa ko ari urudandazwa ruto ruto haba hakenewe kumenya byinshi nk'ayo mategeko mwari muvuze yo muri ivyo bindi bihugu no mu gihugu iwacu bo yamenya bate nk'amategeko muri Tanzania dufate bo kwitura bande kugira ngo bamenye make bakeneye kumenya mbere yuko bajabuka kuja kugura ibintu
kumbibe zose muvuze Tanzania ariko ubu turiko dukorera kumbibe zitari nke aho hose rero tugenda dufasha abo bakenyezi kugira ngo babone ingene bashobora gutunganya ubwo rudandaza rwabo hajya ku mipaka aba hariho abantu bahakorera abakozi ba leta abakozi ba OBR ikigo cyegeranya amakori abakozi b'ikigo kiraba uruja n'uruza ariyo migration rero abo bantu baba bari ku mbibe zose ku gice cy'u Burundi bariho ku gice cya Tanzania mwavuza ku karorero bariho rero icyo gihe amategeko mu gihugu cy'u Burundi amategeko hariho abantu bagenda bafasha abo bantu bakora ubu rudandaza ruto ruto tugenda tubigisha tubahimiriza tubabwira tuti amategeko akenerwa n'aya amategeko yo kubahiriza n'aya nk'ubu mu gihugu ndetse muri iki muri uyu muryango y'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko hariho amategeko agenga urudandaza rero abo nabo bategerezwa kuyamenya kandi biranoroshye kubera ko ayo mategeko agenga akarere kumwe bwa Afurika y'ubuseruko Tanzania irimo Burundi burimo aho bagenda bagira ibibazo ni nko muri Congo batari muri icyo muri Afurika y'ubuseruko murugo runani kw'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko amategeko rero hariya baca bakoresha amategeko ya komesa ugatusanga ba bantu bakora urwo rudandaza nicyo navuze yuko bibasaba kumenya ayo mategeko ku ruhande rero rwa Congo urasanga bategerezwa kumenya amategeko agenga urudandaza ari muri komesa rero ku mbibe zose abariho abakozi ba leta hanyuma harimo nabo begeranya amakori harimo nabo baraba uruja n'uruza ubwoho hajemo n'ikiza cya covid harimo n'ibindi bisabwa ko umuntu yo bakora urwo rudandaza yigenga akamenya ibisabwa byose guunye baraheruka kugurura umupaka wa Gatumba kugira ngo abantu babandanye baza baraje uruja n'uruza rusubire rube nka mbere.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.